muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire kuri metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro mu Rwanda. Turi kandi no kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88.8 n'ibice bitatu. Mujye no kuri internet www.radioyacu.com naho mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho. Ndabashuhuje mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi na makuru rero. Komisiyo
Burundi mu gihe
komisiyo ya Nyeti dupfubiranye na ambasaderi wa Burundi muri Loni Tabure Nova Mwumva Mukanya. Kuri komisiyo ya Nyeti ya Loni ku Burundi nyine yongerewe umwaka, leta y'u Burundi rero ikabita yemera.
Leta y'u Burundi mu gihe itigeze yemera uwo mugwi, ni kwa kundi nyene izopfa yemereye abawugize guhonyora mu gihugu cy'u Burundi ngo baje gutohoza. Naho ihagaze leta y'u Burundi igira iti uwo mugwi ntidukorana kuko wagiyeho mu buryo tutumvikanyweko.
Ambasaderi Itabura Renovate rero akorera i Geneve ku cyicaro cya kabiri cy'umuryango w'abibumbye. Naho amashyirahamwe yasabaga ko iyi komisiyo ya Nyeti ikomeza imirimo yayo, yishimiye icyemezo cya Loni.
Byatunezeje cyane, byadushimishije, ariko tukabwira leta y'u Burundi yuko yabaye n'ubutumwa bukomeye amakungu yahaye leta y'u Burundi yuko ibiri kuberaho mu Burundi, ubwicanyi buri ku buraba, amakungu abikurikiranira hafi.
Maitre Armer Niyongere uyobora ishyirahamwe ACAT, rimwe rero muri ariya mashyirahamwe yasabaga kongerera igihe komisiyo ya Nyeti ya Loni ku Burundi. Mu Rwanda, inzovu mutware yari izwi cyane yapfuye kubera ubusaza, yari ifite imyaka 50. Hanyuma rero inzara yugarije abaturage ba Sudani y'Epfo barenga miliyoni 6. Ntimujye ku aya rero makuru twabateguriye. Mube hafi ya radio zanyu no kuri interinete nyine nk'uko nababwiye muyakurikire naho mukanye. Abaturage ba Sudani y'Epfo barenga miliyoni 6, ni ukuvuga 60% by'abaturage bose b'igihugu bugarijwe n'inzara, biremezwa n'icyegeranyo cyakozwe n'amashami atatu akomeye y'umuryango w'abibumbye, irishinzwe ibiribwa PAM, irishinzwe abana UNICEF, n'irishinzwe ubuhinzi FAO. Icyegeranyo kivuga ko intandaro ya byose ari intambara yateye n'ingorane zo kugeza imfashanyo ku baturage. Intambara imaze imyaka 5 muri Sudani y'Epfo, ishyamiranije ingabo z'igihugu n'inyeshyamba za Riek Machar wahoze ari vice perezida w'igihugu. Iyi ntambara yahitanye abantu barenga 380,000, yatumye kandi abandi barenga miliyoni 4 baba impunzi mu gihugu imbere no mu bihugu by'abaturanyi. Hashize ibyumweru 2 ariko President Salva Kiir na Riek Machar bashyize umukono ku masezerano y'amahoro, bemeza ko azarangiza intambara burundu. Ishyirahamwe rya Afurika ry'umupira w'amaguru CAF ryahagaritse ikibuga cy'umupira cyitwa Mahamasina cyo mu murwa mukuru wa Madagascar Antananarivo. Itangazo rya CAF riragira riti ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Madagascar ribujijwe gukinisha ikipe y'igihugu kuri iki kibuga mu gihe cy'amezi 3. CAF kandi yaciye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ihazabu ry'amadolari 10,000. Iri ishyirahamwe rero rya Madagascar rigomba gutanga amadolari 10,000, ryatangaje ko ritazajurira. Intandaro y'ibihano bya CAF ni urupfu rw'umuntu umwe waguye mu mibyigano yabaye ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa mbere mu mikino mbere y'umukino wa Madagascar na Senegal mu rwego rw'amajonjora y'igikombe cy'Afrika 2019 kuri kiriya kibuga Mahamasina. Abandi bantu 41 barakomeretse, ariko ntibyabujije umukino kuba warangiye amakipe yombi Senegal na Madagascar banganya 2-2. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, usibye rero ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri internet uko aya makuru ari kubageraho. www.wazitatu.com. Mubiyaga bigari bibaye ngombwa Uburundi bushobora kuva mu nteko y'uburenganzira bwa muntu ya ONU ikorera Geneve mu Busuwisi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean-Claude Karerwa Ndenzako yabivugiye mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego zose z'igihugu cyabe ikiganiro cyabereye mu ntara ya Ruyigi. Umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana yagikurikiye araduye inkuru.
Muri cyo iganiro cy'abavugizi b'inzego Jean-Claude Karerwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu yavuze kwishaka by'abanyagihugu ari ku Burundi bwova muri ONU.
Mbere hoho nuko ibyo leta isabwa n'abarundi cyangwa ibyo leta isabwa n'amashyirahamwe leta zikabyiga nka leta ntiwibagire yuko mu minsi iheze igihe hariko haraba ibiganiro bihuza abarundi basaba yuko bwirizwa shingiro ryuhinyanyurwa. Abarundi benshi bari muri ibyo biganiro bari basabye yuko ibiringo by'umukuru w'igihugu byogumaho mugabo umukuru w'igihugu akemererwa kwitoza kisubiriza bihetangabo byinshi mugabo hageze yuko bwirizwa shingiro intego y'ibyo shingiro ishikirizwa abarundi by'abanyagihugu basabwe byo bari basabye bitabandanijwe bifatirwa ko izo rero leta isabwa byose iravyakira ni nk'uko umubyeyi ibyasabwa byose avyakira mugabo hageze gutanga atanga ibyo afise atanga ibishoboka.
Uwo muvugizi avuga ko bibaye ngombwa atakibuza ku Burundi bwova muri iyo nama ya ONU
leta izokwicarira ico kibazo ibirabe ku nyungu z'abenegihugu n'ibyaba koko iyo ngingo ishobora kuzanira karusho igihugu cy'ubundi n'abenegihugu leta yashobora gufata iyo ngingo kanatsinda noneho nibisanzwe ko leta ijya mu ishyirahamwe canke mu mugwi canke mu nama ikayivamo yaravuye muri ya senare mpuzamakungu kandi atari ico bizokiza ntaco bizokonona. Hari ibihugu bimwe bimwe nka za zumwe za Amerika byamaze gufata ingingo yo kuva muri iyo nama mbere biravuga n'amajambo akomeye cyane yo kwiyamiriza ibikorwa by'iyo nama. Uyu munsi nta ngingo twazanye mugabo turazi ko ico kibazo leta yasabye izocicarira ikaciga igaheza igatanga inyishu.
Abamenyesha makuru babajije Karerwa nimba Burundi buzohava bwitwarira abagize umugwi warungitswe na ONU gukora amatoza ku bijanye n'agateka ka muntu mu Burundi.
Twarabajije abahinga mu by'amategeko biragoye kuronka isentare yocira urubanza rujya mu rw'abantu batatu mugabo Burundi barashobora gukoresha ingingo zabwo ingingo nazo zarafashwe ingingo ya mbere bajya abantu ntibemerewe gukandagira ku isi y'u Burundi ntihemere kwinjira mu Burundi urumva ko no kubacira kwiteka niho kubacira umukenke iyo ni ingingo ikomeye cyane kubuza abantu kwinjira mu gihugu cyiza nk'u Burundi nibaza yuko ibyo byose ako kanywa afinywa afisi gato.
Umuvugizi wa perezida Nkurunziza aragwa kagaruka akavuga ko imbabazi ziri agufi kuri uwo mugwi.
Umuntu agucira inkoni umubyeyi we agucira inkoni ndakwita ngufi nibasaba imbabazi bakemanga ko ibyo bakoze ari bikogwa bigayitse kumbure leta ishobora guhesha.
Abanyamakuru bagarutse kuri Jean Claude Karerwa bamubaza umuntu iyo bari karategurwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo azogere ikirenge mu ciwe
yari ko arategura umusubirizi nubwo ko yatanguye kumutegura kuva kera twese ariko aradutegura adutegurira hamwe ariko hageze gutora baratora kumbure bakavuga bati nk'uyu mwaka tugezemo bati hari 400 mu mwaka uheze byari 600 mu mwaka uza bizobe sigaye ari 200 kumbure sigaye ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri hazaba sigaye nk'amajana 200 cyangwa 100 baraheza rero bakaje hamwe n'izindi nzego zirongoye umugambwe bagaheza bagatora umwe muri abo uwo nabo baca bamushikiriza ikoraniro kaminuza ry'umugambwe naryo rigaheza rikamwemeza iyo rero itamwemeje bisigaye ko ariho n'ubundi abari inyuma yo baheza bakazana rikamwemeza abo nabo ni mu nyuma barashikirizwa hari izindi nzira bicamo abajejwe magara abantu bamusuzuma basanze amagara atifashe neza ntaheza ngo yemererwe kwitoza kuko azubazo ntazobarazorongora umuganga azorongora abarundi bose.
Naho kubijyanye n'ibitero byabaye mu Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki no mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura umuvugizi w'umukuru w'igihugu avuga ko babikoze bakingiye ikibaba n'igihugu cy'u Rwanda mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Fidel Antoine Imana kubwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro rero nyine cy'abavugizi b'inzego z'igihugu cy'u Burundi bavuze kuri iriya nteko y'uburenganzira bwa muntu ya ONU ikorera i Geneva mu Busuwisi. Iyi nteko yafashe icyemezo uyu munsi cyo kongerera igihe cy'umwaka umwe komisiyon ishinzwe gukora amatohoza ku bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane 2015 ariko muziko u Burundi butemera iyi komisiyon bwo bwatoye oya ku cyemezo cya Loni mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na ambasaderi Tabu Renova uhagarariye Uburundi mu muryango w'abibumbye i Geneve.
Ubwa mbere leta y'Uburundi ntiyatangaye, ubwa mbere komisiyo yagiyeho nta na rimwe leta y'Uburundi yigeze yemera. Byumvikane rero yuko abayishizeho mu buryo novuga ntibutandukanye n'ukuntu zama byagenze, kuko iyo bagomba gushiraho itohoza nk'iryo umugwi ujejwe itohoza nk'iryo bisanzwe igihugu byerekeye hamwe n'abashizeho ico ciyumviro baraje hamwe bakumvikana ingene ibintu biza kugenda.
Muriko mutubwira ko uyo murwi utazokora ibikorwa uzoba washizwe?
Si twebwe tugena gukora no kudakora. Cyo tumenyesha nuko leta y'Uburundi mu gihe itigeze yemera uwo mugwi ni kwa kundi nyene izopfa yemereye abawugize kuhonyora mu gihugu cy'u Burundi ngo baje gutohoza.
Umuvuze kandi byo gukorana akanama muza bakungu kajejwe agati kaza muntu kasabye ko kosura gukorana neza n'u Burundi aho Burundi akukamuka tewe bwa kashyibute.
Bwa mbere bisabwa ariko nuko gusa usanga abantu bikunda iyo hajya ugombye kurondera kumvirizwa wenyene ariko ntiwumvirize uwundi ngo wumve nawe cyashikirize icarico maze mu ntango ibintu bifate umurongo wumvikanywe ko ibikurikirana ibene ibi urondera kivyo wawe bica mu ngiro mugabo uwundi nawe yarafite uburenganzira bwo kuvuga ati nanje sindavyemera. Rero nuko ubwa mbere uwo mugwi warakoze ukora umwaka abawugize ntibigeze bahonyura mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo bashikirije n'ivyo bakuye hirya no hino na cane cane yuko twagaragaye neza katana kimwe gishasha bigeze bashika ko kuko begeranije ivyo bari ibyari byarashizeho n'umugwi wa mbere wari washizeho kumvise igihugu cy'u Burundi kivyumvikanye ko n'abari bawushizeho ico bise ntuze enquete independente des Nations Unies.
Leta y'u Burundi yatangaje ko abari bagize uwo murwi basohoye raporo batazosubira guhonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi mu gihe akanama kishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agati kaza muntu kogena abandi bahinga leta y'u Burundi yobemera.
Leta y'u Burundi ntiyigeze ivuga yuko batazosubira guhonyoza ikirenge. Iyo mvugo ucumenga ni nkuko baba barigeze bahonyoza ikirenge mu Burundi nta n'umunsi n'umwe. Ndiko ndavuga aba bagize uyu mugwi witohoza uhari ubu. Ariko rero aba bari bawugize leta y'u Burundi yaramaze kumenyesha yuko itakeneye kubabona ku butaka bwayo naho byogenda gute. Ubu rero ubajije uti mbega none nk'ubu boge n'abandi leta y'u Burundi yobemera? Ingorane si abantu, ingorane n'uwo mugwi. Uwo mugwi rero mu gihe leta y'u Burundi itawemera abawugize nta ngorane bafitaniye na leta, ariko ndiko ndavuga abashasha bo bawunjemwo kuko ababo bo bawuri mu uyu munsi baramaze kugaragaza aho bahengamiye ari naco gicatumye leta y'u Burundi ifata ijya ngingo. Rero abo bashasha abo bo baje leta y'u Burundi ntikeneye kumenya n'abari bo. Igihambaye no gutahura yuko uyu mugwi leta y'u Burundi itawemera itigeze yemera yuko ko ikorana nawo.
Hari abashaka kwibaza ko kubona leta y'u Burundi yanga ko harungikwa umugwi ko bari kugira ngo inegeze ntihagateka kazi na muntu ko bagatozwa aho muhabwa kwiki
emwe ibyo biratangaje kabisa. Mbega none burya uyu mugwi ni wo ku isi nzima ufise ukuri ushobora kuvuga ukuri busumba abandi bantu bamba baje mu gihugu cy'u Burundi. Genda utohoze urabe nk'ubu Union Africaine ishyirahamwe rya Afurika ibyo rihejeje gushikiriza ku bijyanye n'ingene mu Burundi bimeze. Genda urabe ibyo uwo muserukizi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru wa ONU yashikirije nyakubahwa Michel Kafando. Abo bose n'abandi banyacubahiro batari bake bama baje mu Burundi bagaharonka akanya ko gutembera hirya no hino barashikirije uko ibintu byifashe. Mugabo aba bantu barondeye ku yuko ishyirahamwe rya Buraya yarondeye ku nguvu yuko uyu mugwi wongerwa ikindi kiringo cy'umwaka ntigigeze byemera yuko abandi bashobora kuvuga ukuri. Naho rero ibintu bihagaze hamwe umuntu yibaza ati mbega none bugi kiko kirarondegwa n'ukuri mu bijyanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu canke n'izindi nyungu.
Tabu Renova ambasaderi aserukira u Burundi mu ishyirahamwe ONU i Geneve kabaserukira kandi n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu ari afite icicaro i Geneve. Murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tugane.
Ndabakengurukiye.
Ikimara kongererwa igihe cy'umwaka umwe rero iriya komisiyo ya nketi ya Loni ku Burundi yahise isohora itangazo risaba leta y'u Burundi kwemera noneho gufatanya nayo. Amwe mu mashyirahamwe adaharanira ibya politiki mu Burundi yari yarasabye ko iyi komisiyo yongererwa igihe yo arashima icyemezo cyafatiwe i Geneva uyu munsi. Akat ni rimwe muri yo. Mugenzi wacu Diane Ninina Hazwe yaganiriye n'umuyobozi wa Akat Maître Armel Niyongere.
Byatunezereje cyane, byadushimishije, ariko tukabwira Leta y'u Burundi yuko yabaye n'ubutumwa bukomeye amakungu yahaye Leta y'u Burundi yuko ibiriko biraba mu Burundi, ubwicanyi buriko buraba, amakungu abikurikiranira hafi. Naho badashobora kwinjira mu Burundi, murabona ko bagira icyegeranyo cigenga cy'abahinga, cyo kiganyuro kirafasha cyane ko amakungu abona neza ibiriko biraba mu Burundi. Ibyo rero biriko birakogwa n'abahinga nk'abajya ba ONI, ibi bari ibintu bisanzwe bituma amakungu akurikiranira hafi ibiriko biraba mu Burundi, akawungira agasaba n'ico kugwa kugira ihungabanya gato y'akazi na muntu bihagarikwa.
Tukivuga ivyabo baba barakoze ayo mavi abo bahinga batatu ba ONU imbere yuko bahabwa gasopo kutongera kugaruka mu gihugu cyo Burundi mu ntango zo kwa cenda bamaze gushira ahabona ico cegeranyo kitavuga ko rumwe n'impande zose, baravuze ko baza bafise amazina y'abo baba barakoze ivyo vya. Hari ikigiye gukurikira kujanye n'ivyo vyayo mazina mu gutungana.
Ayo mazina bavuze baravuze ko ari mu ibanga bazuyashikiriza ubutungane, bavuze ubutungane bazuyashikiriza. Ariko menye yuko ivyo vyegeranyo ayo mazina yari gwarandikwa berekanye neza uruhara rw'umwe mu bwicinyi buriko buraba abo bantu bibashira gati mu gihinyo yuko binyegeje, bamenye yuko ayo mazina bazoha ubutungane kandi bazokurikirana. Hama cerekeye yuko badashobora gushika mu Burundi, naho u Burundi bwopfa muri iyo nama bigataye akazi na muntu, uwo mugwa amatohoza ubandanya ukora akazi kabo.
Iyo ngingo yafashwe no munsi uko abahinga ba ONU bongerezwa ikiringo cy'umwaka umwe, yashigikiwe n'ibihugu bitandukanye biharugwa muri 2013. 17 ntivyagize ico bivuga. Muri ivyo 17 ahanini bigize n'ibihugu vya Afrika mu bihe nsiguriya.
Nitwovuga yuko vyashigikiye u Burundi mu kwanka gutora ico cegeranyo cyongera ikiringo mu gw'amatohoza mpuzamakungu. Ahubwo iyo mugwa w'Afrika baza kwiyamiriza ico cegeranyo, ico cegeranyo murabona ko itari kurengana. Ariko ko baciye basiba nuko bavuze bati ntaco tubivuze ko reka tureke bibandanye, bashigikiye ico cegeranyo uravye inyifato bagize uko iyo batora oya ico cegeranyo cyari kurengana. Nibaza ruko ko ari nyifato abanyafrika bama batura mu gushigikirana mugo badashatse gushigikira gukwerekana yuko bashigikiye u Burundi, yuko batariko barabugwanya, ariko murabona ko ataba ariko barabushigikira kuko abo abataco bayivuze ko nibaheza ngo baharugwe mu bavyansa cyane mu bavyemeye.
Maître Armel Niyongere ijuga Amerika yabashimire kuri kano kanya muri haye.
Murakoze cyane.
Ibihugu 12 rero by'Afrika byifashe hanyuma bitatu bitora oya, kimwe gusa gitora yego n'u Rwanda. Iriya komisiyo y'inkete ya ONU ku Burundi yashinzwe ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 2016 igizwe n'abantu batatu, mwabyumvise umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi abivuga. Abo bantu rero ni umunya Senegal Doudou Diene ari nawe prezida wayo, umunyakamerunikazi Lucie Aswagbor n'umwongerezakazi Françoise Hampson. Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, usibye ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, turi kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Turi no kuri internet radio yacu voa.com.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio yanyu noneho tujye mu Rwanda. Mu Rwanda aho inzovu umutware yarizwe cyane yapfuye bishobora kubara ukubera ubusaza. Yari ifite imyaka 50. Abahanga bavuga ko inzovu ishobora kubaho hagati y'imyaka 40 na 60. Kereka zimwe na zimwe zishobora kuramba ariko bikaba ari ibintu bidasanzwe. Mugenzi wacu Placide Magambo adufitiye inkuru irambuye rero ku rupfu rw'iriya nzovu umutware.
Iyo nzovu y'ingabo yari yarazanwe muri pariki ya Kagera mu mwaka w'1975 ivanwe mu Bugesera hamwe n'izindi nzovu zasagaga 20. Iyo nzovu yo yaje kumenyerana cyane n'abaturiye pariki baje kuyibatiza akazina k'akabyiniro ka mutware. Urupfu rwayo rwavuzweho byinshi n'abasuye pariki ya Kagera bari bayizi. Joseph Karama ushinzwe ubufatanye hagati ya pariki ya Kagera n'abaturage baturiye iyo pariki mu kiganiro twagiranye yatubwiye iby'urupfu rw'inzovu mutware.
Igihe kinini niga muri kaminuza nko muri za 2005 najyaga numva uriya mutware nari inzovu izwi kandi kunda abantu cyane cyane abana ngo abana bajyaga bayicungaho ikabaha umunyenga. Mutware rero nicyo gihe natangiye kuyumva ntaraza gukora muri pariki y'Akagera.
Hanyuma wowe bwa mbere uyibona ryari?
Nayibonye bwa mbere ari uko nje gukora muri pariki y'Akagera mu mwaka wa 2014. Nayibonye yari inzovu kuri njyewe ntabwo nyibona ntabwo ari iki ntabwo ari iki kujya mu giturage ngo ikore ibyo byatumaga imenyekana nko guha abana umunyenga. Nayibonye iri mu ishyamba ituje imeze nk'izindi nzovu.
Mutware rero irapfuye, ibi bivuga iki kuri pariki y'Akagera?
Igihombo gikomeye cyane kuko mutware ntabwo yari inzovu nk'izindi, ariko ifite amateka maremare cyane cyane amateka y'imibanire n'abaturage baturiye pariki bari bayizi ariko n'abatayizi bakayumva bakumva inkuru za mutware. Ubwo rero kuri twebwe ubukerarugendo cyane cyane bw'abanyarwanda ariko no ku murage wa pariki ni igihombo gikomeye.
Ibi bivuze iki ku birebana na conservation mu Rwanda muri rusange?
Uko mbibona nk'umuntu ukora muri pariki nta kidasanzwe cyane. Conservation y'inzovu tuzakomeza kubungabunga inzovu ndetse n'izindi nyamaswa ziri muri pariki. Ntago ndagira ngo mpumurize abantu, mutware yari inzovu igeze mu myaka nka 50, navuga ko ntabwo ari ishaje cyane ariko nanone yari ikuze. Mu by'ukuri ni ibintu twebwe turumva ari urupfu natireri ko nta urupfu rwayo nta kigeze kigaragaza ko hari icyo yaba yarazize. Nta nubwo ariyo yonyine twaba dutakaje, ndavuga mu nzovu dufite muri pariki. Inzovu zirarwara, zishobora kurwana n'izindi, hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma inzovu ipfa ariko izindi zirahari kandi zirakomeza kugwira. Njyewe rero navuga ko itandukanyirizo ririmo n'uko mutware yari yarubatse.
Abacunga pariki basanze umurambo wa mutware ahagana mu burasirazuba bwa pariki y'Akagera. Hakekwa ko mutware yaba yaritabye Imana mu kwezi kwa 7. Niyo nzovu nini cyane kurusha izindi yagaragaraga muri pariki y'Akagera. Bivugwa ko yapimaga toni zisaga 6. Umuyobozi wa pariki y'Akagera Jess Groner yatangarije radio Ijwi rya Amerika ko kuri ubu muri iyo pariki y'Akagera ituwe n'izindi nzovu zigera ku 100. Ariko muri zose nta nimwe yari ikuze kurusha mutware kuko yari igiye kuzuza imyaka 50.
Magambo Placide rero umunyamakuru kuri iyi nzovu mutware yitabye Imana. Inzovu mbibutse nyine yuko ishobora kubaho hagati y'imyaka 40 na 60 nk'uko abahanga babyemeza. Murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ako kazi kiriho murakazi ni kakandi kabararikira siporo. Siporo ni mu Rwanda. Turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda nk'uko mumumenyereye. Jean-Claude we wiriwe neza? Yego wiko. Ye nari nkubuzeho gatoya. Nuko ikipe y'umupira w'amaguru y'u Rwanda Amavubi irimo iritegura murari ya majonjora yo kuzajya mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu kana 2019. Iritegura iyihe kipe ubu ngubu?
Urakoze cyane Toma. Ni ukuvuga ngo imikino izaba igeze ku munsi wa gatatu, cyane cyane ko ari mu itsinda rimwe. Itsinda u Rwanda rurimo harimo Guinea Conakry, Cote d'Ivoire ndetse na Repubulika Centrafrika. uyu mukino rero utegerejwe ku itariki ya 12 mu kwezi gutaha kwa 10 ikipe y'u Rwanda ikaza bigomba gukina ikipe ya Guinea Conakry umukino ugomba kubera mu gihugu cya Guinea mu gihugu wa Conakry witadre ikiwe tariki 28 kwezi kwa 9
Amavubi arimo aritegura gute abakinnyi bose ubu ngubu bari hamwe bari muri local nkuko abakinnyi babivuga mbese mu mwiherero
uko bimeze umutoza mukuru w'ikipe Amavubi wo nta uri ni Vincent Mashami amaze gushyira hanze cyangwa se ahagaragara urutonde rw'abakinnyi 27 bagomba gutangira umwiherero ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gutaha ntabwo ikera ni kwa mbere mu gitondo bakazajya bakorera imyitozo rero kuri Stade Amahoro i Remera cyane cyane ko nyine hariho hari ikibuga cy'ubwatsi ari nacyo kibuga bagomba kuzakiniraho muri Gine gusa ntabwo byoroshye cyane cyane ko kugeza ubu hashimaze gukinwa imikino ibiri ikipe y'u Rwanda mu itsinda ryayo iri ku mwanya wa kane no wa nyuma ifite ubusa bw'amanota mu mikino ibiri n'umwe n'ibitego bibiri bivuze ngo bizaba byoroshye cyane cyane ko izaba igiye guhangana na Guinea Conakry Guinea Conakry iri ku mwanya wa mbere n'amanota 6-6
naho muri abo bakinnyi batoranijwe mbese ikipe isanzwe muri shampiyona ubona yoherejemo abakinnyi benshi ni iyihe wabivugaho iki
uko bimeze abakinnyi 27 ni benshi birumvikana ko no mu gihe bazaba bahagurutse berekeza muri Guinea ntabwo bazahaguruka bose bazagenda 18 ariko nk'uko bisanzwe amakipe APRFC usanga ifitemo abakinnyi benshi muri bo twavuga nk'abakinnyi nka Mbonenga Fitina Imana Ishimwe Emmanuel Bitamangwende abakinnyi nka Rusheshangoga Michel Mugiraneza Jean Baptiste Migi Iranzi Jean Claude n'abandi ubona ko igifite abakinnyi benshi ariko wenda umuntu azareba urutonde final cyangwa urutonde rwa nyuma ariko bagiye guhaguruka icyo gihe bazahaguruka ari abakinnyi 18
usibye rero Amavubi yitegura nyine gukomeza aya majonjora y'igikombe kana 2019 hari n'irushanwa ry'agaciro development fund amakipe azakinira irushanwa nayahe
nakubwira yuko irushanwa ryatangiye umunsi kwa gatanu ndetse amakipe akaba yamaze gutangira kwesurana iryo rushanwa ry'agaciro ribuza amakipe yarangije muri shampiyona iheruka ari ane ya mbere 24 ya mbere APRFC yatwaye igikombe cya shampiyona umwanya wa kabiri hari Kigali Rayon Sports ya gatatu naho Etincelle iza ku mwanya wa kane uyu munsi rero guhera itasera igice ikipe ya APRFC yakinnye Etincelle FC APRFC isezerera Etincelle FC itsinze ibitego 3 ku busa hanyuma mu mukino urimo kurangira ubu ngubu uri kubera kuri Stade National Amahoro nabo ikipe ya Rayon Sports ikaba imaze gutsinda AS Kigali ibitego 2-1 bivuze ko niba mu masego hanyuma y'umukino niba ntagihindutse finali ku cyumweru APRFC na Rayon Sports hakaza twambaye guhera saa 9 n'igice kwitaza Amahoro i Remera
APR na Rayon Sports biramutse bihuye byaba ari umuriro waka
umuriro waka ni amakipe y'abakeba n'amakipe abarahanganye amakipe bavuga ko ahuzwa na guverinoma cyangwa se na Ferwafa kuko nta na rimwe uzasanga amakipe akiri umukino wa gicuti baba bahora bareba na ingwe ariko mu buryo bwa gisitutifu ni ukuvuga ngo bizaba ari umuriro hagati ya APRFC na Rayon Sports aho ku ruhande rumwe bazaba bavuga bati igikombe n'uburyo cya shampiyona twagitwaye Rayon Sports nayo ibwira APRFC musigeho cyane cyane ko tumaze kugira experience ikomeye muri Afurika cyane cyane ko bagarukiye muri kimwe cya kane kirangiza ubushize mu mikino ya Afurika ya Confederation Cup
ayo makipe yombi kandi ndibwira yuko ashobora kuba ari aya mbere afite abafana bagurumana kuko bashishikaye ubu ngubu nk'uyu munsi nyine APR yatsinze yego Rayon Sports nayo ifite amahirwe abafana bifashe gute ubu ngubu
uko bimeze nyine APRFC ku ruhande rwayo bo baravuga bati akazi twakarangije dukubita Etincelle ku buryo bworoshye ati gahunda baravuga ati gahunda niyo ku cyumweru bakajya gukubita Gasenyi cyane cyane ko abafana ba APRFC bavuga ko ari Gasenyi bayihimba Gasenyi bavuga Rayon Sports ariko ku rundi ruhande Rayon Sports nayo ikavuga iti igikona APRFC abafana ba Rayon Sports bayita igikona turimo turashyushya amazi yo kuzagitsura ku cyumweru tukakereka ko uwayikubise cyane cyane ko mu rushanwa ry'ubushize n'ubundi Rayon Sports yari itwaye igikombe cy'agaciro bavuga bati uwagukubise ntawe wagiye ni ukuvuga ngo umuriro cyangwa se amazi arimo aratogota kugira ngo tuzapfure amababa y'igikona
Jean Claude Munyandinda ndagushimiye ubwo rero nawe ku cyumweru kuri iyo finale urakoze
murakoze cyane namwe Toma
muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri aya makuru ya sport dushorejeho nyine aya makuru cyane ko mwadukurikiye iyi ni radiyo Ijwi rya Amerika mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro byayo murakarama